intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ishimikira kwifatwa n'ifungwa ry'abasitanteri batatu bagirizwa ubunyonyezi. Muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Abarongoye amakomine ya Bugarama, Rumonge na Buyengero bari mu mvuto kuva mu ndwi iheze. Amakuru ava mu butungane yemeza ko Charles Karorero, Jeremy Bizimana na Gracien Duwayo bagirizwa kuba baranyuruje amabati n'ibindi bikoresho byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kugira ngo byubake amashure. Ayo makuru nyene yemeza ko abandi basitanteri babiri bo mu ntara ya Rumonge nyene wa komine Muhuta n'uwa komine Burambi barengutse kuwa gatandatu nabo nyene kuri iyo dosiye. Muri iki kiganiro ugwaruka ruragira icyo ruvuze ku ifatwa ry'abo basitanteri. Duhere kuri Clark ari muri Sudani y'Epfo ati ni byiza ko imvugo y'umukuru w'igihugu yoba itanguye kujana n'ingiro atariko nibibe kuri abo bose banyonoye ubutunzi bw'igihugu.
Harimo kugwanya abanyonoye itungo rya leta ariko uwo murindi boba batanguranye cyangwa boba bahereye bashyiramo ingufu kuko ni igihugu cyose si mu Rumonge ni hose aho bikorwa n'igihugu cyose mu makomine yose mu mazone yose birakorwa. Kwa iterambere aho tugende kuva aho bagiriye ku ntwaro sende defgeti aho gutera imbere aho ubwo byimbitse twabonye dusubira inyuma bivanye n'uko habayeho bamwe bigize ko bazi bamwe bigize ko bashoboye bamwe naho nkora icyo atabata ntibatankoraga kuko niba ndangira n'ibyo byaba byakurikiranwe kubera ibyo byaba byavuye mu biro by'umukuru w'igihugu urumva ibyo bari iby'ahandi naho ibyo akurikiranye ariko kandi cyongeye ngiye kwitegereza nk'ugwaruka hakurikiranwa abato bato nyamungire niho yirimba ati abagabo bararya imbwa zikishura none twaheruka kudutangariza abatwa niyo yarya 54 akatubwira ko bahaye ingiro zibiri haza igihe kingana gute ko hariho abakugwa mu butware abamusitanteri batwara amakomine abari ku nzego zitandukanye bagenda barakubwa mu butware bagirizwa kunyonora amatungo ya leta konona ibya leta n'abenegihugu ntibakurikiranwe n'ubutungane mugabo abongerane kubera bya byavuye mu biro by'umukuru w'igihugu ariko nta utobishima kimwe gusa ntibakore bakorere igihugu cyose bakore bakibagiye gushika buri nzego haba kuri nyumba kumi guhera kuri nyumba kumi uno munsi na nyumba kumi asigaye afite ijambo kurusha njyana mukuru w'umutungo kuko yiyumviriye nyine ubu arakora haba kwica abantu kwiba ibyo byose bikorwa n'inzego zizwi ariko ibyo babinjuka akakura ku mumajya nk'uko yari amaze igihe abiduhayira agakora twebyo tunezera nk'ugwaruka abari mu makambi bohunguka igihugu cyatungana ibintu bikamera neza ego isigaye tubipfurije ingufu n'umwete mu bikorwa byabo hanyuma bayobowe n'imana bayobowe n'ubumwe kandi.
Mike ari muri Zambia abona ko izo ndongozi zitafashwe mu ntumbero yo gutuza abanyuruza itunga ry'igihugu kubwiwe ngo nuguma amaso makungu kuko hari bihangange bidakogwa ko
wa amusanira makumi na mwami inka ya Rumonge kuba barafunzwe kubyo bikoresho bije byabanyuruje ntibisaba ko intambwe yo guhana abona itunga ry'igihugu byaba biri ko biratera imbere kukuko abantu nubashiba hari nabiba nyine numukuru w'igihugu nyirabatse kubatwahira mukabo bakarigira basarwa nanyumva abo hari naose usanga ari izindi mpamvu nyine ziri nyuma y'icyo usanga nyine zatumye abakura kuko ndazi muri leta ari abantu benshi biba nk'akarero nk'abantu usanga bafita nk'inzeyi nk'akarero nk'abajenerali usanga bafita amabizinesi bakora ugasanga ntanoze ntama taxi bari kubarariha ukoko kose kunyuruza itunga rya leta canke abagira imiduga ugasanga na bene n'abajenerali mbwo ugasanga nta mazi uko biba ariko baratanga ibyo si itunga rya leta baba ariko baranyuruza mbe perezida we ntabyazi ntazi ko bikorerwa ko bikorwa ivyo bintu mu gihugu nyene ko atarigera abafata shefu mbona iterambere ririho ngaho kuba hafashwa abantu bangahe sinashinda byita ngo n'iterambere rimaze kugira nde ngo rikorera aboneka ngo mu byo gufata abantu hanyuma inzego z'ubutunzi bwa leta aya gusa reka tubeho umwanya sinzi kuko iyo ni politiki iyo ni politiki hano usanga bafatiwe ibindi bintu mugaje akaba ari ibyo bishya bigira nte bibakwegera kuko siba ba mbere bibye n'abandi bariba kandi barashiba reka tubirinde ibi
Leonce ari mu Burundi ati biteye isoni kubona hari abajejwe intwaro bajya bo bajejwe gukiza
ndakeje ubutungane intara ya Rumonge abacamanza bo barasomye amategeko vy'ukuri bataravye ngo uyava mu mugambo uyo nkanashimira n'abakoze amatohoza ko wagirizwa ubwo busuma vy'ukuri naho impingi kirindende abanyonoza amatungo y'igihugu ari benshi kandi nyabo benshi hakaba hakozwe kwabo bo muri izo ntara ariko hariho nabandi bari ku rugero rukuru bo shigwe imbere y'ubutungane bagasiguza amafaranga atagize nata ubutunzi burenze urugero bafite usanga hariho n'abafite ubutunzi gusumbya leta rero nolosaba ko cya mbere bo hano bagahanwa kisunzwa amategeko kuko nakamaramaza kubona amusantere canke uwari wese ashobora kunyuruza akiba ikintu kije guteza iterambere muri komini wiwe canke mu ntari wiwe n'ibintu bitari akamaramaza harahubwo bibaza ati n'uyu muntu yarize uyu muntu yifuza ko igihugu gishikaye yifuza ko abanyagihugu bashikaye
Leonce avuga kandi ko abarongoye abandi batari bakwiye kwitwaza ayandi babanga bajejwe mu gukora amakosa bibaza ko batohanwa
ibi bintu by'ukuri igihugu nibashire mu nzega abantu babona ko bafise ubutima buntu atari abantu bafise umutima nyamaswa wo kunyonoza amatungo y'igihugu gupfungira abantu busa kunyuruza abantu ataco bahora bahora ibyiyumviro byabo yemwe abasantere bahanwe bapfungwe aho ibyo byashoboka bapfungiye ahantu habonyine abantu bamabi bakoze yo gupfungisha abantu babone ko tukuri sidasukaye umugani w'umukuru w'igihugu ngo uri umukuru w'umugambwe ngo umushikiranganzi wa mbere ngo uri iki uri imana nibafatira iyo ngingo mu gihugu umukuru w'umugambwe areke kwinjira mu butungane areke guhohotera umuntu kubera iki by'ukuri n'ibintu usanga bimaramaje umuntu adashobora kuhasigura n'isiguro yobiha rero ikintu kiriho ndashimiye cyane kugwaruka ku giti cyanje ubutungane bw'intara ya Rumonge ko bafashe iyo ngingo kandi bereye uri musitante ntushobora kugira ibintu nk'ibyo uri umuntu ufise ubwenge washyire ku ntebe y'ishuri ushobora kuronka byinshi ushobora kuronka amatungo menshi aciye mu mpore nk'abantu nimusige bike mwamusiga izina ryiza hagusiga byinshi biri mu induru usigiye umuvuma abana banyu by'ukuri niyo nkebuzo urwaruka mbona ko mu bakwiye kwigaho mukaraba ko muteze igihugu imbere.
Karim ari muri Kenya ati ni byiza ko abo barongoye amakomine bagirizwa kunyonora bafashwe. Ati ariko ntihabe kamwana wa mama ngo bahahanwe bamwe gusa.
Baborono na matungo y'igihugu ahanini hanini nabo musantere baguye mu nkorero nabo nyine ngurutse kwamenye gufomba ruguma ruhese nabo nyene rero nibarare bike bukesha wa musantere gusa ariho nabandi batari ba musantere ngahegera byiwe cyane abo bakuru b'igisirikare cyane b'igipolisi nabo nyine barakira yishinga musantere akora icyo burumatari bumbikanye cyane konze wiwe musantere ntikorana muri komine wenyine nafite bo bikorana z'ubone ba musantere aho nabajya bamwegereye nabajya bari hejuru yiwe bakorana sikubone ba musantere aho harimo ba burumatari n'abandi n'ibyegera bya perezida nibarabe muri abo bareke kubona ba musantere ba musantere bakora ibyo abandi bakora uri kubitegereza ibyinza haba ibyinde kuko nyine hari ibihangange mu gihugu hafite ibihangange hari ibihangange bicukura bigashora mu banyarucyari ntibacukura cukura intere cyari cukura itazwi butazwi nyine bahagirira nabi ko ubutazwi gusa nuko babonewe nuko baba bahageze aho baba bamenyekanye rero n'abandi bakijya batamenyekana kuko batinywa gukorwa nibarabe nabo nyine babashikire hama naho igihugu cy'u Burundi ngiracyo kiba kirajya ku murongo
igihugu carafiseye kikurungikanje kwiga uriga amashuri urarangiza na kaminuza uraminuza mbega w'isuku cinyiza canke w'isuku ubungabunga ngira wizi vy'ukunyuruza canke wizi vy'ugukiza ico giturire wakagikiza batanu kigice igihumbi ayo nyenda ucisha kuwepfo yo fasha imfuvyi n'abapfakazi kubaka amashure n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere.
Ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza kuri Nelson ari mu Burundi arerekana ingene ibihangange bigira amakosa harimo no kwiba ubutunzi bwa leta bitakogwa ko. Ati ntawovuga ko ari intambwe yo gutuza ubusuma muri leta.
Jenga ugwaruka mfatiye kuri izo ngingo bafashe zo gufunga abastaneri ibona yuko iyo bari intambwe iyo gushoba cyafashe kugira ngo ibintu byo guhana abantu banyonora bitere intambwe uti kubera iki abo bantu bafashwe n'abantu bato bato kuko turaje muri iki gihugu cy'u Burundi abantu bakomeye bamaze kutwara ibintu byinshi mbere hanini yabifata ubutunzi bw'igihugu bigafrena development bw'iteyi simbona yuko ahanini yabo bantu aribo boca bagirwa ku bwa mbere aho notanga nk'uburorero bwa mbere ntabajya bahombeje ijya proje yahari ya kajeke imwe bagomba kuvomeza imikino kandi turumva umukuru w'igihugu ariko arakomenda uravuga ngo none ngo abo bantu ngo ubu muceri ngo wazimbye ngo kubera abo bantu none nk'abo bantu bakoze ikintu gica gifata itunga ry'igihugu cyose rigasubiza inyuma abarundi kigatera inzara mu gihugu cyose nk'abo bantu none wumva batabafasha agashaza kurengera kuri bajya abana kuko bajya abantu tugiye kubaraba ni abana bakiri batoyi ni abantu mujya mu santere y'ubuyengero ni umwana akiri muto yaguye no mu bintu atazi uyu wo mu rumonge nabo nyine byagenze uko ni ibintu bibabaje cyane hano usanga kandi karorero kuba umuntu usomora ziranotse uyu yika ziranotse ugiye kuraba ifumbire rirwa bariba abanyagihugu bagaca bafata ngo ifumbire bayiriza imbere ariko rero ngo bagiye baratanga amafaranga bagaca babaha ubutike ngo bazoze ngo kuyitora bagaca banga kuyitanga none nk'ubu nk'ubu ho nyine mu gihugu cyose na marira abantu barateye ibigori ibiraya nta fumbire baronse kwinye kandi amafaranga barayarishe none ashaka kurengera ku bantu aragiriza ngo amabati mbese ayo mabati ndakora mu mashitare bari babateguye ngo babereke yuko bategereza kuvangura ibya leta n'ibyabo yego uno munsi babonye ba se wabo canke ababavyaye nk'uko bakoze kubivuga abapfare babo mu mugambi ibyo bakora hanyuma baca bibaza ngo nabo nyene ngo bagira bakore nk'uko kw'abandi baca bagwa mu mvore kuko turazi nk'uyu mutandiri wo mu rumonge ingene yaririye tuki rero ucubona yuko ari umuntu yakoze ibyo atazi ari umwana avuga ngo ni ukunya ko wawa ngo tukirere ngo ndagusabye ngo ndyame ko ngwari ko nanjye nagufashije byi umva nk'umuntu akirira nk'uko ni umuntu ataramenya bya politiki ingene biba bitunganye.
Nelson asaba ugwaruka kutarondera gutungishwa n'ibyo bivye
ubwa mbere kuri leta nuko imbere yuko abantu bashika mu mabanga bari bakwiye kubanza kubategura bakabereka bati burya naho tuguhaye amabanga ntugiye guca ufata ibya komine ngo ubigire iby'iwawe hanyuma igikwirikira no mu mugambi bakaraba yuko n'abantu bariko baraha ibiti batoze barabarimereza ngo baze baratanga amakoti zacyo kuko hanini ya urugwaruka rukirwaronga ubuzi gubu baraburemera cyane kaza wumva ngo ngo no muzi ngo turafite inama ngo mutaneri gutegeza gutanga ibihumbi ijana ngo amajana abiri none ayo mafaranga yakurahe mu gihe tuzi n'imishahara yabo ikanabakwiye hari ikindi nashaka agomba gutangira ko kugwaruka naho nuko nkuko nkunze kukivuga ngira ngo barabona yuko ariko barabahinduka kuko hari niya gufata abastaneri hari niya sio bonona cyane urabye abantu bacibwa amabiliyadi n'amabiliyaridi cyo nagomba kubavuga nabo nuko kugwaruka dabo nibamenye yuko abategetsi nkuko nkunze kukivuga musangira inkono y'ikibi n'umutegetsi yamara gushaka yigutana nuko nabo batoza barumviriza abo bo hejuru babo ngo nibatware nibanyonora amafaranga kandi bazi yuko mu minsi bazoba bahinduka hari nk'abo bariko barica abantu kandi barashari bato none nk'ubu bibaza yuko yereka batama bobo n'intemba bugende none nk'umuntu agisigaga imyaka 20 ibaza yuko iyo myaka 20 azoyimara abantu yiciye base bakiri ngaho yaza kwazoba bana neza ega nawe nyene utegeze uzokira umuvepo cyo gituma rero agomba kubasaba yuko ibintu by'ukuza baraja mu bintu bitari ibyo bubireka hanyuma bagakurikirana icunga ry'iwabo icunga ryiza n'itunga umuntu yirondereye mu maboko yewe hanyuma ngasha ndabasaba yuko ibi by'uko ugomba kuca bagomba kugira arisima yisite bakagomba gutunga n'ingoga kandi ku nguvu kandi ntibatunge mu itunga ry'iwabo bakagomba mu itunga basahuye nibarirekere bajya abandi bajya abantu b'abatanadata bigira ngo ni ntako gwako ariko nabo nyine barabona yuko na sebuja wabo yahora bamushikiranganje wa mbere ahingiyo bibumye ntibabona n'ingene bamufashe ntibabona n'ingene baciye bamukura mugana we nuko batamufunze none ko batamufunze we mugabo bakaza kugwa ku rugo rwaruka abo bana bagihaye ababanga ejo bundi nicyo kibabaje cyane nicyo gituma rugwaruka guhatorera gasopa ukabona neza yuko aba bantu bariko barakurikira ata neza babafitiye mu minsi mike irabahinduka kandi iyo babahindutse batibuka n'ibintu baba barasangiye.
Hibert ari muri Kenya ati ubunyonyezi cyo kimwe n'ubundi bubisha bwose ababukora bohanwa ni mu Burundi bwoba buteye intambwe nini mu gutuza inkozi z'ikibi.
Kiriya gikorwa mukuru w'igihugu yakoze cyo gukurikirana abibye amabati kandi saba shitanteri bapfunze ukuri kugaza ubuhamya turashima uburyo abanyonora itunga ry'igihugu bariko barakurinikiranwa cyane ndetse na bamwe bamwe mu makosa yabo bakora nko gutoteza abantu caburiki cyangwa abakora ubwicanyi bamwe bamwe uburyo amadosiye yabo ari gukorwa turabishima rwose turashima uburyo batari kubareba ngo ni bankunzi ngo ni abakuru b'umugambi furani ahubwo dusaba umukuru w'igihugu ni gutungana n'ubundi n'abajya cyangwa ni ntakorwako ko nabo nyine gukurikiranwa n'ubutungane ndetse bakaza barafatwa kuko hari nk'abo twumva babakoze mu mabanga yabo bakoze ibintu bitari byiza kandi bategerezwa guhanwa ndetse ugasanga bakoze amafuti ndengerabutungane rero ni ukuri turasaba umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida ko yokurikirana cyane cyane n'abatoteza abanyagihugu ku biturire hoho cyangwa ku banyonora turabona umenga ariko aragerageza kabisa nakurikirane rero abantu bariko barakora ubwicanyi butandukanye hano ngaha akurikirane nk'uko twabyumvise nk'abantu bagenda bicwa za kirundo cibitoke nk'uko abishwe mu cibitoke twarumvise umugabo yishwe mu kirundo twamaze kumenya umushyikira w'inganji wa mbere yarabikurikiranye ariko nticyumva ngo bafashwe harimo n'uburongo bw'umugambi mu ntara n'abandi kandi tukaba tubazi ko amakosa menshi kuva kera kuva intwaro ya FDD itangura nabda nyakubahwa amaze kubona yuko hari abantu batoteje ngira bikurikiranye uko n'abari inyuma y'igihugu bazohunguka ata ingorane n'imwe ataca binona batataha mu gihugu cyabo kuko benshi nk'ahantu njyewe nk'abantu bamwe bamwe mva ndaganira inyuma y'igihugu iyo dutuye ndumva kabisa bashima ingingo z'umukuru w'igihugu cyane ndetse niyo ari karagana bwati ntabwo nabo bigira intakugwa ko nabo yota tugorwa akabuhasha gukora ibitari byiza yuko benshi ndetse benshi bifuza gutaha mu gihugu cyane rwose ni hamwe ubutungane bwoba buriko burisubira ko bakabona yuko cyawo kuvuga ngo twe ngo caratuvunye ngo wewe ngo uvuye he.
Duherahereze kuri Larisse nawe nyene ari muri Kenya avuga ko atantambwe Burundi buriko buratera mu gutuza ubunyonyezi koko bwiwe n'ubu hari ibihangange mu nzego byagizwe makosa menshi n'ubu bicidegenza
yagarikwa cy'abasantere mu gihugu cyane cyane ibyo tumaze iminsi tubona mu ntara ya Rumonge aho abasantere bamaze igihe bahagarikwa bagirizwa gusahura ku mabati n'isima byatanzwe n'umukuru w'igihugu ku ruhande rumwe turabishima kubera ko n'ubusuma mu bundi abo kama bibonekeje mu gihugu cy'u Burundi ko rero abasantere bafatwa bibye ibyo bikoresho bagahanwa ni byiza ibyo ni nta muntu umwe atabishima ariko mu rundi ruhande turanegura cyane kubera iki ibyo bintu bitaba kuri bose kubera iki ibyo bintu bitaba mu mpande zose ku bategetsi bose hari abategetsi bazwi bama bibye ariko tukahindira ko bahanwa tukabura turabibona kumenya ni nk'ibintu byo guhuma amaso abanyagihugu ndetse bifata nka sisiteme ya SNDFDD yo kugomba guhuma amaso abanyagihugu ku kantu gatoya abanyagihugu bace basamara ngo SNDFDD ikirahana abantu mugabo batari kubarahana kufata musitanteri ngo yibye amabati ububati bushyira nka 10-20 ukamufunga uvuga atego ni byiza mugabo bitari ko birakorwa kuri ba bakuru ibyo bintu dufite ubona ko ari amanyanga kuko hari abantu benshi banyonoye icunga y'igihugu bazwi hari abantu banyonoye bahombeje ibintu nk'akaroro imiyaridi 54 urugomero rwo ku mpande abo barazwi bari muri leta mugabo nta muntu umwe arigera bumva bahano abitwa ba kirisitiya barije imiyaridi 6 muri fonction publique abo oni baridegenza baritemberera n'ubu rero bwinshi umuntu yovuga kubusuma bw'amabera mu ntwaro ya SDFDD ariko abakuru ntibahanwe ibyo ni byo duce tuvuga duti hafatwa amafi mato mato ariko ibiti binini binini byo byo ntibyigera bifatwa kubera ko isima yibwe n'umusitaneri nibyo nahanwe kubera iyo sima iterwa gufasha mu gihugu ariko abantu bibye ibifaranga byinshi ari no ku mpapuro biboneka neza amaherezo yagiye umuntu akamenyekana ariko tukayinjira ko ahanwa tukabura rero muri rusange ni ibintu bya SDFDD byo gusamaza guhuma amaso abanyagihugu kuko iyo aba bikorwa ku neza y'igihugu tuba tubona bose abakuru bose bama bahanwa tuba tubona barya bakuru biri barubaka amazu adasiguritse bama bagura amamodoka adasiguritse atajyanye n'imishahara yabo kandi ikindi kintu bakora tuba tubona bahanwa kubera ko ari amahara y'igihugu bobyinshi bwike biriko barasahura
imbere yo gusozera ikiganiro mwomenya ko umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge ajeje ubutunzi n'intwaro nawe nyene afunzwe amakuru ava mu butungane yemeza ko yagirizwa kuba yarifatanije n'abo basantere bafunzwe mu nyonyezi bariko barakurikiranwa ko
Kubonere no gusumba ingene we ubona bigiri ntama kandi tuzi kwa ringwe z'imibango bazo guhenda ngo n'abakunzi b'amahoro
ikiganiro ndafise ijambo hano kigarukiye cashimikiye kwifatwa rya bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge abo nabo bagirizwa kuba bari ivyo bikoresho byo kubaka byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ugaruka naho hari rwabishimye gwerekanye ko intambwe ikiri ndende mu gutuda bakaboko n'abandi bakora ayandi mabi kuko hari indongozi zagirizwa amakosa ariko zitarigera zibazwa amakosa zagirizwa abandi babona ko abo bafashwe ari uguma amaso amakungu mwakoze mwese mwaduteze amatwi tubifurije kururanirwa
Shari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.